Chashimwe komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ni kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diane ni nahazwe icuno musi kiremeshereje muri studio y'indwi
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi muntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze indwi imwe kaminuza y'u Burundi itanguye umwaka w'ishure w'ihumbi 2023 shira wa 2024 ibigo bitandukanye umunani bigize iyo kaminuza yegukira u Burundi birimo bitatu biri Bujumbura bibiri biri mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi kimwe mu ntara ya Bubanza n'ikindi kiri mu ntara ya Cankuzo vyakiriye rimwe abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye mu mwaka wa 2021 washize ubu wa 2022 n'uwa 2022 washize wa 2023 abanyeshure biga kuri ivyo bigo bavuga ko umwaka mushasha bawutanguranye ibibazo bitandukanye birimwo nk'ubwinshi bwabo ibigo vya kaminuza bitakibagaburira nk'uko vyahoze imfashanyo abanyeshure bahabwa ikaza icerewe kandi ntishobore kubatunga kuko bemeza ko ibihumbi 60% vy'amarundi ari make batoshobora kuyabamwo ukwezi kose abigisha baheba ubuzi kuri iyo kaminuza bakaja kuburondera ahandi bahemba neza n'ibindi muri isanga ino munsi turagaruka rero ku buzima muri rusangi abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye vya kaminuza y'u Burundi ifatwa nk'irerero ry'indongozi z'u Burundi bw'ejo hazoza babayemwo umutumire wacu Reverien Bizindavyi aserukira abanyeshuri bose mu bigo umunani vya kaminuza y'u Burundi ivyo navyo bikaba biri kumutanga mu irohero y'ikiriri no mu Kamenga haturi Bujumbura bibiri navyo ni mu ntara ya Gitega harimo icitwa Zege n'icitwa Centre Veterinaire de Gitega ibubanza hari icanya mugerera mu Cankuzo naho hakaba ica buhumuza umutumire wacu Reverien Bizindavyi yaradusavye ko two murindira gato kuko yarakiri ko aritunganya kugira ngo aze kusa muri kino kiganiro cacu mukurindira ko duca tumubazanira mukanya turakira aba yamaze gushika ku murongo wa telefone arakoze Reverien ikaze ku juri America
murakoze cyane
urakoze kutwigorera kuko wari watubwiye ko warukiri mu rugendo werekeza ku muhana kugira ngo dushobore kuvugana neza ariko turumvise ko tukuronse wakoze kwitaba ubutumire Reverien
murakoze cyane ego
nuko rero nari ariko hari hinduru sinzi ko tuzakumvikana neza hari hinduru inyuma yego nariko ndadondagura ibibazo bitandukanye bivugwa muri iyo kaminuza y'u Burundi umwaka mwatanguye watanguye gute muri rusange uturabira ku bigo bitandukanye byose bigize iyo kaminuza hambavu ivyo duhejeje kudondagura
dushanga mwaka nazayuko watanguye neza muri rusange watanguye itariki 6 z'ukwezi k'umwaka 2023 ni kuko cyose cyakanze muri Burundi mu bayiko ni shuri ba ari bikeje ku za muri kaminuza y'u Burundi ya shaka ku 8 kandi bariko baraza kubishi yongo munani kwijana bamaze kwandikisha ndiye batangure kwishura
ego abo ibihumbi munani nabazoza muri ayo makaminuza yose campus zose aho ziri habi bubanza habi Gitega ni Bujumbura
ego cyane
baje bahasanga bagera kuri bangara
baje bahasanga abanyeshuri barenga ibihumbi 15
ayo makaminuza yose akaba afise uburyo bukwiye bwo kubaraza ibihumbi 23 kuko numva hinjiye hafi cha kabiri cabo musanganye
bo ne vrai ko bo ne ka kaminuza yose dabise uburyo bwo kubaraza kuko ariho ama campus menshi yose yimengera ngene araza abanyeshuri kirete campus Mutanga campus Kiriri campus Kamenge na campus Bege bashobora kubaza abanyeshuri bakeye ariko abandi babangiye abantu bigenga bisi cyabo
ni ukuvuga ko abo bahitamo kuja gupangira abigenga baba babuze ibibanza bararamo muri izo campus zitandukanye
hariho babuze ibibanza babamwo muri izo campus zitandukanye n'abandi batabifuza kuza kuba mu bwo buraro
ubundi
bahitamo kuza kuba mu makare kibapanze
ubundi iyo tuvuga kaminuza y'u Burundi igihita kiza imbere twihuse ni campus yo kumutanga ni nayo nkuru two kwita umuvyeyi wayo makaminuza ariko hariho na zakiriri hakabaho na ipea n'ahandi zifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri bangana gute dufatiye nko kumutanga hazwi cyane
kuvuga muri rusange nabwo yuko campus igize ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri nabyo kumutanga igambere ikimeze neza bitaragorana inyubako zaho zirasaza yabifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri bashyira ibihumbi 5 ariko dushyira muri uyu mwanya ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri bafite ibiri bibaye n'ukundi zimwe zimwe zagiye zirasaza
zirasaza ni ukuvuga aho murara n'aho mwigira ntazasanwe kuva icyubaka
aho turara yego aho turara naho twigira
yego
nuko campus ibishobora guha abanyeshuri benshi ni campus zirege zindi campus ni bayo zakira abanyeshuri ku murindi mutoya
iyo ya zege iri Gitega ifise ibisata byose bikwiye kuki ari ifise isa nka nshasha akaba ari ishobora kwakira benshi gusumba
campus zege si nshasha yamaze igihe kinini kuko nshasha ni indi kampisi iri impande yaho yitwa centre veterinaire ariko kampisi zege iramaze igihe kinini cyane
irimo ibisata byose dusanga muri iyo zo kampisi zindi zo z'i Bujumbura
oya kampisi yose ifite ibisata gwabyo
yego nuko rero ndumva n'ubundi hakiri abakuvugira inyuma kumbure ko umwanya ukuzuritera uza kuba washoboye gushika aho dushobora kumvikana ataba kuri inyuma Kevin
nubwo yuko biradakungora kubera aho ndi dukesha umwanya kugira ngo ndikaze shika ndongora bamvugira inyuma ko ntahantu yicaye
reka ntacyo turihangana tunasaba abariko baratwumviza ko twihanganira iby'abanyeshuri rimwe na rimwe n'igihe uba wibereye mu byigwa byawe wakoze no kuduha kukanya kugira ngo dushobore kuyaga reka tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise utubazo bashaka kukubaza turahera kuri Nestor Nsabiyumva Nestor ikaze ku ijwi rya Amerika guherega Nesito
muri Kenya
uherere muri Kenya Nairobi akabazo kawe
kibazo cya mbere kwari kugira ngo mbaze abatumire bacu abanyeshuri none ko tubona yuko amareta agiye kurabaho usanga bigoye kugira ngo ashobore gutunga neza nk'abanyeshuri kandi ugiye kubiraba ugasanga eka n'abakozi ba leta hagera igihe bikabagora kugira ngo bashobore guhembwa abo ntiboraba ukuntu bashobora kwitunganiriza kugira ngo bashobore kwiga babona barafite ibintu bashobora gukora tembeni haruhande kugira ngo bishobore guce bibafashije mu gihe leta yoba ibuze kubaronsa ako gafashanyo kabo canke ubwo buryo kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura baba bifashisha mabandanye byigwa bivanye n'uko ubuzima buba bwaramaze kuzimba canke bukagora icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ego mwe turabona ukuntu ibintu byifashe ariko ntwabasha kuvuga ngo cyitwemera leta imisi yose none se ni twaguma dushaka kwa madutegeme ya leta ariyo tugerageza kwa madushaka ko ariyo turaba imisi yose murumva tuzava dushika hehe cyanke murumva yuko umunyeshuri yo hava yiga bimumereye neza mu gihe yoguma azeye inza ko urujya muntu arinde akamufasha kanabi kabera mugora kumufasha murakoze
murakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya
ego
Nestor ariko arabaza Nestor ariko arabaza Reveriana ati hariho kibazo cy'imfashanya abanyeshuri ati nta kuntu mbega byukunda yuko abanyeshuri baza barisuma mwo kugira ngo ntibakenere ayo mafaranga ava kuri leta bavuga ko ari make
navuga yuko bande nyine si ikibazo Nestor barabagije ni ikibazo cyiza ariko nuko ndabanyeshuri muri kaminuza y'Uburundi navuga ko basanzwe aribo bariko cyane cyane nibo bariko baribeshaho cyane kuko agafashanyo babahamo uyu mwanya navuga yuko kadakwiye kuvuga batunga ubuzima bw'ishuri navuga ati ni byiza ko umunyeshuri ariko aregwa nk'uwo muri kaminuza yobona yuko ariwe aje gutunganiza ubuzima ariko tugarutse ku gaciro ka kaminuza y'u Burundi kaminuza yasize kwakira abanyeshuri ikaba idashoboye no kugira no kuba prena en charge ndetse igihugu kikayigiramo uruhare runiniya mu kumenya yuko igikora mu cyabwenge rero mu kuramura icyabwenge ni uko haba harimo kondisiyo nziza ndavuga yuko mu gihe abanyeshuri bajya kwiga babangikanya bajya kwiga babangikanya bikorera n'ibindi umutima utari kubyigwa bashaka no kongera amahera kwibeshaho biratera ikibazo gikomeye n'icyo gihe abanyeshuri byumvikana nk'uko ibyo imana yiteze ko bishobora gushikwako bakabiga batari en equilibre
babangikanije
ugasanga abo tumaye gutora mu ishuri kugira yite ikigwa yagiye kongera amahere gufungura ariko mu bahinga mu bigisha usibye mu ishuri rimwe ubuhe uhoze ikintu kinini ukabona yuko leta cyane kuko abanyeshuri bose bashobora kwibeshaho ubwabo ngo inafatira cyane no kuba gushyira muri bije ikashobora gufata mu mugongo abanyeshuri bakiga bakekanya nta kibazo kibateye atabuze ikibazo by'ubuzima
urakoze birumvikana urasiguye ko imigere ibiri igoye gutereka reka twakire Feneya ashe kuri undi murongo wa telefone Feneya ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze
uherereye ga Feneya
ndabarangije mu Rusaka
Zambia
yego
yego akabazo kawe kwa Reverien aserukira abanyeshuri bose biga mu bigo bitandukanye byegukira kaminuza y'u Burundi Finia uratwumva? Finia uri kura twumva? Finia uri kura twumva muri Rusaka? Finia turacyari kumwe? Numva Finia se tutari kiri kumwe ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma baturabire ko batazabara Finia uri kura twumva? Baragerageza bamugarukane Reveriano reka rero imbere ko turindira ko baduha abanzi bariko barahamagara ijya nino ku isi urumva uno mwaka hinjiye abana abanyeshuri bahejeje muri 2021 2022 na 2022 2023 ico bita amapromosiyo mu gifaransa kubera iki hinjiye habinjiriye ko amapromosiyo abiri abahejeje muri ivyo birindwi hari umwaka mwasibye kutinjiza ngaho kuri kaminuza y'u Burundi
umwaka batije gutinjiza
yego
navuga yuko muri rusange mu bisata nka byose barinjije abanyeshuri barinjije abanyeshuri ariko niyo bari barasize barahavuye barababwira batuma ko barabinjiza kuko hari umwaka uheze mu gisata cya commerce marketing niyo bashoboye gusiba kwiza abanyeshuri bivanye nuko amashuri amwe amwe atari bwa mu mwaka wa mbere batari bwashobore kugira favase ngo bajye mu rindi cyubure nkeba ngombwa yuko barindira uwo mwaka kugira babone gushobora kwakira abandi banyeshuri bashyashya bajye muri kaminuza yo muri icyo gisata ariko muri rusange ubu n'ibisata nka byose bakigira abanyeshuri
bigenda gute ngo byanke ko umunyeshuri ava mu ishuri ari ishuri ryose ari umwe asibiri akadubura birumvikana ariko ishuri ryose bisibira gute kunguruzwa umwaka wose
ishuri ryose mu buryo risibira kunguruzwa biva ku icyambere cyo hari ibyo biva ku kubura aho abanyeshuri aho bigira ugasanga hariho amasare yo kwigiramo yabuze bari ko baratizanya amasare arimo akazitabira atandukanye aho muri uwo mwanya ibyigwa bidashobora gusibira ugasanga nimba ari ibyigwa bari kwiga uno munsi babyize ubukezi ni ukuvuga ngo icyo gihe urumva yuko igihe bari bategekanije kurangiza ku mashuri bajya na porogaramu bigira imbere gato kuko urumva ntigitegereza ngo ntigiheza ngo bikurikizwe ikindi nacyo kibituma ni hari abikenajya abigisha ugasanga abigisha bari bateganyije kuza kwigisha ntibarota akanya bagiye mu yandi mamisiyo ari naho bikunda kuva ugasanga hari abigisha bamwe bamwe bagiye hanze ntibagaruke nk'uko mukunda kubyumva basiga n'abayobozi bakuru bavuga yuko hari abigisha bagenzi bagaruke ego bibera ko na muzika bifata biba ikibazo gikomeye ku banyeshuri maze umwaka ugahita ukeba wari kurangira
hama ikibazo cy'amayegeregere yakunze kwiranga iyo kaminuza ihari kuva mu 1964 naho ku banyeshuri cyarahagaze nta mayegeregere akibabuza ku ibikorwa bitandukanye
cy'amayegeregere nabwo yuko cyarahagaze muri rusange ndetse na twebwe abanyeshuri ntabwo twifuza ko dusubira kuba amayegeregere kuko nabyo bintu byatumye imyaka ikeba kuko habaye egeregere ibyuma byari byatumye bihagarara umwaka ugasanga urikora bumaramwo imyaka nk'ibiri ariko muri mwanya navuga yuko intambwe ikiratera igenda neza kuko umwaka ushobora guhurira n'umwaka nyine nimba watanguye itariki 10/12 urashobora kutangirira n'umwaka ugasanga arawumaze ku izo tariki nyine ku bisata bimwe bimwe utegeje kuraba rero habayemo akarusho kuva aho amayegere ahagarariye kuko usanga nka bakaloriya cyangwa mase umuntu ashobora kuyimara muri icyo kirimbo nke cyangwa ugasanga hari amafatitiro amaze iyo bakaloriya cyangwa mase icyo kirimbo kitara kitarahera bakagereranya ariko bikagira birahagarara mu bwo buryo naho hari akibuka kuburanya kabigisha mu gihe kokosoba kitabigisha neza kurushiriza
urakoze cyane Riverien duce dusubira ku mirongo yindi ya telefone twakira Evode tugasaba com kuguma ku murongo ko turazi ko tumufise Evode ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherehe ga Evode
ayi Bujumbura
akabazo kawe ka Reverien twagutumiye aserukira abanyeshuri biga muri kaminuza y'Uburundi
yego ikibazo ashaka kubaza mu gihe umuntu akuze afise ingorane aragerageza izo ngorane bwazitorere umuti none kuri izo ngorane zose bariko barakora iki kugira ngo ntibizotume habaho kuyoberwa cyangwa ugusamara ahubwo bariko abanyeshuri bobo nimba bamaze kubona izo ngorane kuko habaye ikibazo umuntu aragerageza kugitorera n'umuti none bariko bakora iki kugira ngo ibyo bibazo byose bahura nabyo kugira ngo bashobore kubitorera umuti hama bige neza ikibazo cyanjye ni nk'icyo murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura Evode
ego murakoze cyane
tugire ko twakira na kome hama Reverien acheshe ibibazo byabo bose kome uratwumva nawe
ego ndabumva
uherereye he
uherereye i Bujumbura mu Burundi
akabazo kawe kwa Reverien
bwa mbere nagomba mbanze intererano gatoyi
kugira kabiri ko mbere nkangira ko ndamubaza nkuko uwuntanguriye yagiye kubaza yavuze ati urazi ngene abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi babayeho uno munsi ati biboneka ko ku ruhande runini aribo bijyanako ati agafashanyo leta ibahereza misaba kwiye aha akumbure sinzi ko ari jewe noba ntakiri cyane ariko ku byo bahabwa na leta uno munsi zitwa ingurane iyo ngurane nayo igahabwa uyisabye kuko ingurane ingombwa ngo uwo ari wese abyize kuyonka bazita très bourse mu Gifaransa bitandukanye n'ibyo mu ndinganizo ya kera aho umunyeshuri yinjiye muri kaminuza y'u Burundi yaronka boko rero muri ino ngurane bahabwa bavuga yuko bo amategeko aratomoraho uyironka abanza kugiranira amasezerano na leta kumbure ariyo azohava akorera ko mu kugira ngo ayironke rero jyewe nkabona nti nubwo bimeze uku ari ingurane urumva we avuga ati imfashanyo ariko kumbure ko ngira ngo ni ukudatahura kumwe ingene bigenda biri bikaba bivanye n'ikiringo byamaze byitwa imfashanyo ariko kumbure abanyeshuri ba kaminuza babwirizwa kubona ko ibihe byacyo birahinduka nabone bakagira ko kumbure bafata ingingo zo kwirwana ko kugira ngo kumbure ubuzima bushobore gukunda
nimba atari ibanga imbere kubandanya ndakwibariza akabazi kaminuza y'u Burundi uyumva ku matwi canke warayiciye
kaminuza y'u Burundi narayiciye
ngo warabaye umupware hama uko yari itunganije igihe wayiciyemo ryari
nayihejeje kera nayihejeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda
wari mu ndinganizo ya bourse
ego
hama uko yari itunganijwe n'uko itunganije ubu hari ubudasa ubonamwo mu byerekeye korohereza abanyeshuri kwiga kome uratwumva kome turumvise atakiri ku murongo wa telefone reka ntacu tugaruke ku mutumire wacu nyamukuru Reverien uratangura wishura akabazo ka Evodati uvunitse aramenya uko acumbagira muri ko mukora ikibwira ngo mushobore guhangana n'ivyo bibazo vyose nk'abanyeshuri
eze murakoze cyane ndashimye akabazo Evode yabagije kabazo kari nubwo yuko kari nkenerwa ku muntu wari kari kaminuza kuko abari mu Burundi bw'ejo ariko turakora ikivugira duhangane cyangwa dukemurije radio bavuga yuko icya mbere cyo bita ku nyigisho murozi ngira yafasha bimwe ku barangana n'ibibazo nk'ibyo ikindi bavuga yuko abanyeshuri muri rusange bariko barigwanako rimwe na rimwe kugira ngo arebe ko bokwitunga muri uwo mwanya mugabo icyo gukora ni icy'umuntu uwo ari we wese asohotse kaminuza amasohotse kaminuza y'u Burundi ni uko abona yuko ubwo buzima yabayemo atoboraga bagenzi bawe ubwo mu gihe ashyitse hejuru akagira imana akamara muri kaminuza za ngorane yari abayemo akabona ko dutereba umuti kuko mu gihe ubayeho dande moveze kondisiyo biragaragara neza ko udashobora kwiga ngo ugire ubumenyi buhagije ibyo rero bivuga yuko ikibazo cyo gutorera imyinshi byo guhindura ubuzima muri kaminuza y'u Burundi ari uko abantu bose baciye muri kaminuza bazobona yuko bategereza kugira icyo bahimbiye muri kaminuza bisunze inyigisho bahakuye ego
urakoze hanyuma nkome nawe ya yariko aravuga ati udutandukanirize hari havuga ati amafaranga babaha bavuga ko ari make ariko ni ngurane mu gihe kera naho ngo barabaha mukagumana n'imuzori uwo tugirira ukadusobanura neza ni ngurane nimba ari ngurane mu yari hagute mukingo kingana gute hanyuma ko musaba ko yongerwa musaba ko iyo ngurane yongerezwa canke hajemo ayo babaha nkaba nka leta
arahize bare mu araharahize imyaka tari mice bagashizeho ngo bagurane nako ariko ubuzima bwarazimye nabuga yuko bijanye no kugasubiza ndasanze gasubizwa iyo umuntu abasaka akazi nkuko biri mu masezerano tuganira leta gasubiza ariko umuntu abasaka akazi ariko igihe bari ngurane umuntu azosubiza kuko hariho n'abari kubayasubiza nk'uko ushikiranganje bw'indero mubahamagara kuyasubiza turabona yuko binakwiye ko mwokongereza igihe leta ibyifuje ubona yuko ishaka kuramara abanyeshuri babayeho neza bize muri kondisiyo nziza bakazoronka ubumenyi bwiza bakongereza bisunze ibihe tugezemo kuko icyo gihe umunyeshuri ashobora gufungura 500 katijyaho ariko ubu munyeshuri usanga akafungura 2000 kugira ashobore kujya neza cyangwa 500
ku munsi
si ku munsi pa ropa
ni ukuvuga ko bishobora kuba 6 rero
bivanye n'igihe umunyeshuri ashobora kufungura ngo mugomba rusange usanga inshuro 2 ku mafaranga wahora ufungura ku gace gihe kakijyaho kandi nako katarigera kwiyongera rero leta yogifata mu mine nk'uko yashimye kuzokabaha ikamenya yuko nuko kongereza yokongereza ku mvo zo kugira kabakwiye nk'uko yari ishaka yuko kazobakwiye
hanyuma mbega iyo babahaye ayo mafaranga hariho ikiringo uvuga ati baraguha mugabo ukazosubiza utanguye gukora ni uvuga ngo ukwezi kwawe kwa mbere utanguye gukora uca utangura kuriha leta
gukora uca niho babaca basaba yuko utangura kuriha leta mu gihe warusha akazi ariko
hariho uburyo bwo gukurikirana ko abanyeshuri bose bazohabwa imfashanyo bazoririha leta bugingo barusha akazi
nyamara yuko icyo kibazo abagejeje mushyiranganye bw'indero ari bagifite mu minwe
yego
bafite inyota barabikurikirana batwandikira amatangazo adahamagara yakukariha ego
urakoze cyane twakire na Mugisha Mugisha ikaze ku ijwi rya Amerika
asante asante mimi niko
huko wapi
sasa hii niko hapa Nairobi
none uwo kuvuja uvuga iswahili mu kiganye na kirundi mvuga
byaranshaje ndabaye igihe byaranshaje nibagiye n'ururimi rwa kavuzi
byaragucanze nibyo nyine kuko turi mu kirundi ukaza utuzanamo ibiswahili ngaha hanyu akabazo kawe kwa Reverie ngaho onye kuri muri kaminuza y'u Burundi rero uri uvuze kuri Nairobi akabazo kawe Mugisha
anakomba ndamugezo umutumire kwanza
arakumva
anagomba mbaze none ibyo ariko arapuga aremeza ko ari ukuri mbega ko tubona abantu benshi baheza bakicara uko
ariko ibyo uvuga ngo ni ukuri n'ibya twavuze byinshi muri kino kiganiro
hari ibyo avuze ngo ibyo ngo babigira kugira ngo bace ubwenge naho ntabikurikira nyine zona ariko ari byinshi ngo kugira ngo bace ubwenge ngo n'abari inyuma ngo ku buryo ngo amaze guhindura ngo ubuzima kamarazo kuma byibuka sindabyibuka neza
iyo utibuka ako kabazo kawe ka mbere ndeka ndakavane mu bibazo byawe kuko ibyo yavuze byose ngaha n'ibyo aramutswa watwara abo banyeshuri ahise ko amakuru agoreka tumubaze icyo kibazo wari ubaje ati abaheza nabo ntibaronka akazi kuri ico kibazo cyatwa dufaranga bica bigenda gutega revere
kazi no bwa yuko kwa n'abaheza ntaronka kazi ministeri ntabwo ngo mushikira nganji ingero yabahamagariye no bwa yuko atamakunda ntabariko ariruka ko ariko wari wese ashaka kuriha iko konti ya kuriha kamahera ihari niyo udataka bintu kwa washobora kuriha ashobora kuriha ko kuriha ni ikumuntu wese ashaka kwikura yeni kigeni ngiye kwishaka kugira kura kura riri
eh gakoze cyane reka twakire sinema nawe sinema ikaje ku jujya Amerika
ego ndabunga
uherereye ga sinema
ndi muri Rusaka mu Zambia.
Rusaka Zambia kabazo kawe kwa Reverend muri kaminuza ya Burundi.
Ye akabazo o kuba abanyeshure. Yavuze ibibazo byo kuba agafashanya baronka no gushyirwa abanyeshure kuri kaminuza. Ariko bugira kubera numuntu akuze arabona situation y'ibitwakirimo arashobora kuba abona ati igihe tugezemo leta ubushobozi byaho bifite imbere bigitangwa imifasha y'ibitangwa n'ubu birashobora kuba byashoboka kubera yuko ubirabye hariho ibifata byinshi by'ubuzima bw'igihugu bitakitaweho bitakiri byatawe kubera yuko jewe nkina muri Zambia urabye abanyeshure baheza amashuri baheza segonderi bakemera bagaca ujya munsi yo kuronka ku bizizo diplome zibaruje banayijyako bagaheza gukora egzeta baca bangara bakajya mu bindi bikongera ubuzima ibintu bigaragaza neza neza yose ko turajyahari
akabazo
rero none wacu babagize amahirwe yo kujya ku ishuri kwiga abakwiriye kuraba kino kibazo cy'abiza amahirwe yo kuza kwiga abandi bitakundiye bo gute
murakoze kuri ibyo byumviro byawe
hanyuma icyo nashaka kumuba ibabyita ifashanyo ariko ubu babyise ngo ni ingurane ingurane rero ni ikintu ufata kugira ngo ushobore gukora umugambi wawe hanyuma uzoyishyure ariko mu minsi iheze ubushyikirangagi bwararondeye abantu bafashe ifashanyo ngo baze kwishyura benshi barabuze
ugire usongore ikibazo cyawe kugira ngo twakire n'abandi uzobukoze mugisha sinema abandi
mubaza wewe abantu baje kwaka ingurane ukabaha ingurane ukabaha ingurane mugabo ukabona ba bantu baha ingurane ubwa mbere ntabariko barava ku kwishyura ya ngurane baze kwisubiza ubandanya utanga yangurane kandi n'abambere batagusubije
ariko reka twibande ku muri ubwo buzima babaye dushamikire ku buzima babayemwo ivy'ama abasubije canke abatasubije si ivyo vyatuzindukanye no munsi ugira umunsi mwiza yego twakire Jean nawe Hakizimana Jean ikaze ku ijuru rya Amerika uhereye gayo
mu ntara ya Cibitoke
akabazo kawe
ego na nakunda kurikirana ibijyaba mu buzima abanyeshuri bamwe bo kwita mu za Burundi ego akaba tuna komenda ze
Yohani nawe nyine ndumva ga telefone kiwe kata liko karadukundira ngo tubandanye tuyaga reka rero Reveriano hama tuje kuyindi ngingo yindi ivyama bourse pre bourse twabivuze hama kuvyo gufungura naho mbega ingingo yo gufungurira abanyeshuri muri kaminuza yahavuye ryari ihava kubereke
murakoze cyane
yego
ingingo yo gufungura abanyeshuri muri kaminuza y'Urundi ali muri 2018 niho ya ihava rero icyatumye ihava ni ukuvuga hari hagiye icyo cya pre bourse nyine kugira abanyeshuri bajye bararonsobanuze
amahera ya 60 iza sahiriza mje kufungura no kubesha mu bindi byose byo muri kaminuza hama ayandi bwambere ya 30 ayo 30 nayo icyo gihe barabaha 30 bakabongera bakamenya muri byose nubwo yuko niho akihaza iyo 60 mu gihe abanyeshuri babyemeranije na n'indongozi kugira ngo bashobore kudaharuza ako gafasha ingurane mu gihe bwa mbere yari yifobose zahabwa bahabwa badasubiza ego
ni ingingo yafashwe rero biciye mu bwumvikane hagati ya leta y'u Burundi n'abanyeshuri kuko mwabona ko iborohereza
ego bakabona yuko iyo ngingo igiye kutworohereza
hanyuma ayo masezerano ubwo bwumvikane bukihaba bakavuga ati ntituzosura kubagaburira tuzoza turaba amafaranga mwimenye n'ubu hari cyahindutse yarabatezuriye nk'ingingo bimeze gute
navuga yuko iyo ngingo uko byari bimeze nk'uko niko bikimeze ariko nuko hari byagiye birahinduka bimwe bimwe bivanye n'ibihe byahindutse ibintu masoko biraduga tube ko n'umaresitora cyo bigora
yego
nacyo gituma bumva basaba yuko kongerezwa ariko bivanye n'uko basanga kaminuza itarose bije nk'uko twaza turabyumva mu manama atanu bari bagiye turajyamo byagiye biraboneka yuko bivanye n'uko bivanye n'amasezerano bagiranye n'indongo n'abarongo n'uburongozi kugira ngo umunyeshuri ashobore kubaho yimenya kubijyanye n'uburaro ni ukuvuga cyangwa yuko hari amatara amazi yaba bakacamo kati 2000 ku kwezi 60
bakavanamo 70 by'amatara n'amazi
y'amatara n'amazi
amafaranga bashikira arangahe mu minwe none gariveri
amafaranga ku kwezi karira kwa 60
yego
ariko barakura ati 100 byo gukata shambe ni kuvuga bumva cyangwa kiringane n'ibindi 53 ayo rero bivanye n'igihe bizajya birahinduka no kaminuza nyine igira iragenda hagera hari bonekaga yuko ibyo 100 aho babiriha usanga amashambura amwe bidakwiye ku buryo bashobora kugira bashobora musanga byose bikwiye amatara n'amazi bikwiye cyane izo matera zabonetse igihe baziryamye ko bisanzuye kandi bayirihira amashambure bigenda biragorana biboneka yuko aka gafashanyo fribourse kagurane nako nubwo bakariha ibyo bariha byose bidakwiranye kuko hari ibyo usanga bidakwiye mu gihe bariko baribeshaho kandi bategereje kuroza ibikwiye bihuye na kagurane basabye
reka turashe tubigaruka ko ivyo vyo kubafungurira ututembereze utubwira aho mufungurira kuko nk'abari ku Mutanga hakikujwe na Mutanga hagakikuzwa ku rundi ruhande na Rohero munsi Nyakabiga uratubwira ingene vyoroha kuri ayo maresitora mujamwo ariko tubanze twakire Simon ikaze kujuga i Amerika nuherehe ga Simon akabazo kawe kwa Reverien muri kaminuza y'u Burundi twagutumiriye
yego murakoze ese ndagira ngo mubaze cyangwa ariko muherewe kuba mwari mwanakoze ikiganiro kiza ariko ndashaka kukubwira ko nyine kuri ibyo numva numvise wagihengeza
gute
nifuzaga ko nibura mu iki kiganiro haza kuba harimo n'umwe nibura mu bantu bo bashinzwe uburezi mu Burundi
abo twabarondeye ntitwashoboye kubatora nibemera bakaza mu kiganiro nabo tuzobaha umwanya
kiba ari byiza badufasha kubyumva kuko hari igihe nk'umunyeshuri ashobora kubivuga gutyo ariko wenda mu ababishinja bakatubwira n'ubindi nanone ndagira ngo rero nawe mugarukeho ese ayo mafaranga babaha ni makeya bagendeye ku kintu uko wenda ibyo agenewe atabikora barayakoresha kwezi kugashira akiri make bigenda bita kugira ngo ubu bayite makeya kuko turabizi n'umundi nta hantu na hamwe abanyeshuri bishimira amafaranga bahabwa muri za kaminuza ngo bavuye ko hagije kuko no mu Rwanda ntararenga 50,000 ku kwezi kandi bigeranije n'ikiguzi cy'ubuzima cyangwa ubuzima bugeze usanga ari make rero ntabwo twamenye ubuke bwayo n'ubwinshi bwayo ngo twumve ni make byendeye kuki n'ubuzima bwo hanze ni make bigiye bishingiye kuki hanyuma ikindi ngira ngo mubaze ese kuri kaminuza y'u Burundi imyigire uburyo bigamo sinzi niba bwaborohereza kubasha kubona ikindi gihe kiri free wenda bakaza kugira nk'amasaha baza kuba bari free ku buryo babasha kugira ikindi kintu bikorera nyuma y'amasomo sinzi niba bibakundira wenda nkasigara mbaza ngo niba mubasha kubona ako kanya kuki mutakabyaza umusaruro ngo murebe ko hari ikindi cyabasha kuvamo nk'umuntu wiga muri kaminuza byanze bikoze ntiwabura icyo ukora hanze aho batubwire nimba ibyo iyo liberite yo kuba wasohoka mu gihe kitarimo amasomo bibikunda ko bakisohokera bakajya kureba ikindi bikorera hanze
ako kabaza yari yakishuriye mu ntango ariko reka turamuha akanya nimba hari ikindi ashaka kwavuga ko ariko nsenda nabwiye n'abanzi bakora twumviza kuba bumva umunyeshuri gusa suko tukashimye gutumira ubuyobozi bwa kaminuza twabarondeye ntitwabaronka ejo rya Amerika imiryango iruguruye ni twabaronka tuzobaha akanya nawe urakoze Simon ngira umunsi mwiza mu Rwanda
yego
umwishure Reverien ndanavuga ko yavuze ngo mu Rwanda baronka 50,000 by'amanyarwanda mu Burundi 60,000 kugira ngo uri ahari hose amenye ayo mafaranga agaciro kayo 60,000 kugira ni nk'amadolari 20,000 y'abanyamerika sivyo ga Reverien
kibazo yabagiye yabagiye yashatse kumenya tuvuga ko ari nka tetsi nziki ikintu nasa n'uwakiyikiriye ko ndakishura tuvuga ko ari makubwambere ryo kisunge ibihe turimwo mu gihe kandi ari amafaranga tuzoriha ikindi tuvuga kandi ko ari make kwishyuza yuko aho tubaye usanga ibyo twategereza kugira kurihigwa bivuyemo aho kagurana n'amafaranga dukatwa 1,000 ku kwezi usanga twagiye turikora mu mufuko kandi hari ayo mafaranga twarishe byategereza kuvamo byose
hanyuma aravuga ngo uko ivyigwa vyanyu bitunganije nako ari wakavuze uravuga ko bigoye ko imigeri ibiri itereka ariko makaminuza atandukanye y'ibihugu bimwe bimwe sinzi mu Burundi ko bimeze hari igihe usanga n'abanyeshuri bemererwa gukora kuri iyo kaminuza bakabahereza udufaranga dukenya kaminuza y'u Burundi ivyo hari ivyo irashiraho gareveri
bakemera gukora amabagahembwa udufaranga duke
bakemera gukora utuzi duto duto kuri iyo kaminuza kugira ngo bashobore gusahiriza duke bahabwa na leta
iyo kaminuza y'u Burundi ntirabishyiraho
yego
umunyeshuri wese ashaka gukora utundi dufaranga kugira ngo amahera agenda hanze mu bindi bitanke ubundi burere bw'ashobora kuronka amahera
waramuka usivye nka kabiri canke gatatu ngo uri kwisumamwo ntutonde mu ishuri nta bihano bakugenera
usivye mu ishuri no kuvuga mu byemeza ko ashije mu ishuri utanga nta cyemeza na kimwe cyo gukiza cyo kuba uri ku kazi uri kongera amahera oya usivye baraguhana nkuko hariho amategeko agenga umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi
urakoze kuduhunga umuco turakira n'umusaza umusaza ikaze kuje urya Amerika umusaza uratwumva
ndabumva
uherere he akabazo kawe naho twumva telefone yawe ihava itugora kumva ibyo uri kuravuga
afite ikibazo nasa nk'abo kamiza kwigoye muri iki gihe babona hehe nk'abana n'abanyeshuri
Mm.
Ah,
kumva umusaza reka muhinga bw'ivyuma bamutu garukanire ndiko ndumva tudashobora kumvikana hanyuma rero Reveriana ati kera barabafungurira kera mbega mu kubafungurira babafungurira gute gatatu ku munsi kabiri ku munsi rimwe ku munsi
kera bara bafungurira mu gitondo bakabaha akayi n'umukasi no ku murango ndetse no mu ijoro gatatu ku munsi
ubu rero bica bigenda gute iyo kaminuza ikikujwe n'amakarte twovuga ko asa nk'ayifashe amaritona yaho ibiciro byaho sinzi uko bimeze mbwa uko biri kose ni kumutanga ni mwirohero ni munyakabigana hehe muca muraronka amaresitora mujamwo angana n'ubushobozi wavuze ko ari gutonya mu cungararo canke murinda kugenda ibirometero kugira ngo mushobore kurangwa mufungurire
kuvuga ni kimwe natangurira ko mvuga kugira ngo kaminuza y'u Burundi yitwe kaminuza y'u Burundi koko uko murazi yuko ari kaminuza hakuru yitwe yuko byatangiye birahinduka Muzangu isanzu ya kila wanyeri chure wabaya wambile mkibadu
Batwe kwa tumare
Mugu mwenyeza wabugigu kuri kilanua Lero ya tegeza kuwa ifise Iza kugura ni mbani Kuhuji wadafata Novogati Kugene wagi kufungura haanzi Aho wakati bitwara mwanya wakuburi kuri ika Novogati yuko akanta funguri la umu mwanya kete maritona mache itani ya dashuwe mpungula nao nye chule wa chika mchikubo njene indani mbigo nye zinye magumutanga na nakiri na dwege mbuka yuko hawa nga hawa ujumbura haja kumutanga damu ya mwuzi kata mpungula haya mzanya kabija usangula uwa kwa fata hini nota nga hari abafata cumi abafata mirongo ibiri n'itanu abafata nka mirongo itatu bagiye gufungura ugasanga bataye umwanya wo kwiga bari guteka kuba bari kuba arikiriza gusira mu ishuri rero twebeberi twarashaka yuko hanyuma izo nzu bakamino zifite ariko barigiramo bogira bozigira iz'uburiro basi bagatuma barondera abaresitora prive abanyeshuri bakaza baragura indya indani batarinze gufata umwanya bagiye kongera ibyo kurya kuko bica bituma bihandika inyigisho
ivyo hari ivyo murashikiriza abatwara kaminuza nimba mwarabibabwiye bababwiye iki kuri umuganga
twe twarabishikirije cyane haba mu manama twagiye turagirana haba mu madesante twagiye turakorera abanyeshuri makete twagiye turandika turabashikiriza yuko twifuza yuko abanyeshuri ngo izo nyubakwa za kaminuza zigaragara bo zikoreshe bakaziga iz'uburiro bazana abanyamitahe bagashyira mu buriro batwishuye yuko bariko barabikora ariko twarindiye ko bijya mu ngiro twarindiye ko bijya mu ngiro nova yuko acyamaresitora mu isanzu araboneka abanyeshuri bashaka gufunguriramo batagize kujya hanze
ari nk'amwe naho kaminuza yobasaba ati reka tusubire kuri wa mugambi wa kera tubahe make ariko yayandi tuyacishe mu byo tubafungurira ni ikintu mbona ko mwosubira ko nk'uburyo bwo kubapfunyiriza urwo rugendo rwo kuja mu buriro butandukanye
twebwe ikintu twifuza muri mwanya tuvuga ati kaminuza y'u Burundi hako akagafashanyi baguma akagafashanyi ngurani baguma bakaronka nubundi akaso kariko katariko karakwira gatere kwa finansi aka jani bujumbura kuko imiryango myinshi abanyeshuri benshi bariko riga kaminuza y'u Burundi usanga baba mu miryango ya ruguru kenye abadashoboye kwiga kaminuza y'u Burundi muri de condition de vie bifite amahera batagenda kwiga twavuga ati kaminuza y'u Burundi ndetse na leta buraba bakongereza ngo bafashanye ingurane kakaronswa abanyeshuri bisunze n'ibihe barimo n'ingeri bizagije mu masoko kandi bitagenze uko babagarukanire uburiro bajye umunyeshuri abeho adafite inicaro yo gufungura ku maresitora ku mahera abeho azi yuko mwigira zo kuronkuna fungura hama yitegurire kwiga ziko da gufungura
ivyo bihumbi ako kafashanyo ngurane musaba ko kavana kuri 260 kakaja kuranga
ni buri bitwa bona yuko umwanya ko kuma kajya nko ku 100 kajya 150 yego ko nyesho biga muri bakaza ya aho muri makiri kaza ngari kwijana akore ka kiyongera kajya nko ku 150 cyangwa 200
ni ntibahabwa bose ntibahabwa yangana
yahabwa yangana
bagashingira kuki bamwe babahamesha abandi babaha nuko abo muri master baba bakeneye byinshi gusonda
abari muri maseri ni kuvuga bakenera byinshi batwara amahera nabone byinshi batwara amahera birusha abo muri mizeyi muri bakari bakayi
reka dusubire ku mirongo ya telefone twakira Arno Arno ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga
yego murakoze nabote namwe
uherere hega Arno akabazo kawe kwa Riverien
ariko ndumviriza icyo cyumviro cya Riverien
yego
atewe sanzwe ndumunyeshuri wa kaminuza ariko mbaruguru yego nikiba problema uraze agapfukira tanga ubuzima bwazinze mu gisagara umunyeshuri wa kaminuza ntiyoshobora kwiga vrema n'ubukene ikibazo ko hakora munda yego kutatisha kihanze abanyeshuri benshi kabisa
wowe uri kuri kaminuza ya Hega Arno
Kamenge.
Urakoze ivyumviro vyanyu ngira ngo abo byega tutashobora kuronka birabashikira. Ugira umunsi mwiza. Turakira na Sokoza. Sokoza ikaze ku ijuru rya Amerika.
Yego
murakoze. Yego uhereye ga Sokoza. Sabe? Uri muri uri hehe?
Murutana imutonga
Murutana akabazo kawe kwa Reverie atwara abanyeshuri muri kaminuza y'Uburundi
Ariko ndazi ni byo cyose cyane n'agaterano nagomba gushikirita
Ego duka kwijamba
Mu macho macho turaze amugiye gucacha ngo n'ubuzima bwifashe Babona kintu byahinduka cyane Ibintu zaraguze bimaze kutuka rero ukacira bakaje bafashanye bataza kuri kaminuza nigakuye na mbuto ndetse baba gatanga aho ngakaza ngo gihe byo bapfitsa naye nuko umuntu arindira ugasanga bitwaye iminsi n'iminsi nka cyo tuvina rukuru nka dusanga ubayeho nabi abo usanga ku matugwa aragurika kunyura nyine umuntu yabuze icyo afungura icyo nokaba nuko icyo nosaba leta nuko yoraba icyo kintu gitorera inyishu nacyo cyane bakaraba yuko nkomere bafashanyo cyane ako kaba kahari batangwa hakiri kare cyane naho bakaraba ubundi buryo bashaka kugaburira abanyeshuri bakaba nko barabaye okay
none gasokoza we kuri mu rucana abandi bari ku ishuri urindiriye iki kugira umanuke kwiga cyane dre
kugenda buryo bisa buryo nyine ndifata cyaro ndero buryo nzomanuka nta kibazo Uko sana ndahamenyereye ntangorane.
Hama uri muri kaminu uri muri mu kigo icyahe.
Amukamenge.
Mukamenge. Wowe aho ufungurira harakwegereye?
Ngeko nyene umuntu nyene ndakire kubera niga nta.
Eh.
Sana yaba dokiye mu mwanya n'abandi bantu tubanye nyene mugaho tukabona yuko nyene tushobora kunanirwa.
Urabye urugendo ufata uza ku ishure nivyo byose bigusaba gupanga ku kazi nabo mubana Reverie yavuga ati ako gafashanyo ngurano kagiye ku 100 byo tworohereza wowe nawe ivyo 100 urabona byo kubumba cyane
ayo nakuye na gato oya prema ariko ukaduhanye bodo hari akwiye ngiyo mama cyane bishanga 2500 byo bazinda cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rutana no kuzomanuka neza uje kubandanya kwiga n'ibya gukundira
urakoze na
ego heve hiano hama rero urumva hariho ifashanyo ngurano hakamamo ivyo gufungura aho mufungurira hatandukanye mbega burya barabahaka mitwere ko kwivuza muri kaminuza bakabavura bakabavura aho mugiye hose kwa gusa
batarira iyo bitundi bitacyo
eh
kandi dipata kuri pedo
ego urakoze cyane Reveriano hanyuma hari kiriko kirakogwa hagati ya mwebwe abanyeshure hamwe n'inzego zitandukanye za kaminuza kugira ngo izo bibazo bitandukanye tuvugiye muri kino kiganiro ki bitore ku mutsi
murakoze cyane kwaje mutubajije mubwa yuko hagati ya abanyeshure yebye ibyo ko turakora ko cyatigeje no guserukira abanyeshuri si cyangwa dushyira na pikachu tuba turasaba kide kora no gusaba hama inzego zinjeje nabyo zikagira zikabikora mu gihe ubona ko bibereye navuga ati icyo abanyeshuri kamuza bundi kirakora bijyanye n'ubuzima bw'abanyeshuri icyo tumaze gushyikirizwa nigataha ikindi coza bariko bararondera ntizeyi bashobora kuzana amaresitora indani muri bigo bya kaminuza kugira bashobore gufungurira abanyeshuri hama bazoze barabariha barose amahera ariko ibyo nabyo bikaba bimise ya ntandamye nyene mu gihe abantu bazoba ko bazoba bariko baraza bazoza bakorera kuri bya biciro by'uyu munsi kandi amafaranga ari yayandi nyene nicyo kiri kirakorwa mugabo igikuru twifuza nuko inzego zo hejuru cyangwa abadukurira abandi mu kwiga ibishoboka byose kugira kongerekane cyangwa bagaburirwa abanyeshuri naye handiho bavuga yuko ubuzima butera bumeze neza cyane ku banyeshuri nk'uko byategerezwa nk'abanyeshuri biga muri kaminuza
urakoze cyane twakire John nawe John ikaze ku ijwi Amerika John yavuze ko bambwiye ko agiye hanyuma leta canke abaserukira ayo makaminuza hari umuhango babaha barabemera ko ari ibibazo bigiye kuva mu nzira mu bibazo mu biganiro mugiranaga leve yagiye
mu bibazo tugirana mu biganiro twe turagirana mu nama zo turakorana turasaba bakatugira yuko bagiye kinyindi zose ari bunyishu ariko tuguma turindiri turatindiye turabe yuko babikora biragaragara yuko hari bimwe bimwe usanga bitari kubera kuko nk'uko bidategerezwa ngo binyaruke ubwo twasaba yuko kaminuza y'Uburundi yaba nka kaminuza nk'uko umukuru w'igihugu abitwara yitayeho ariko aragerageza gushyira imbere ibindi bisata twasaba yuko igisata cy'indero cyoba priorite cyane rwose kurusha n'ibindi bisata kuko umuntu ataco yize ntacyo asaro ntacyo avamo byose biva mu ishuri
nuko rero Reverien bizinda vyuserukira abanyeshuri bose bo ku bigo bitandukanye vya kaminuza y'Uburundi birimwo yo kumutanga mwirohero ikiriri Kamenge Bujumbura aho ni Bujumbura mu ntara ya Gitega Izege n'icitwa Centre Veterinaire ya Gitega Inyamugerera Ibubanza n'ico Ibuhumuza Mucankuzo tugushimire cyane kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuvugana ku buzima abanyeshuri babayemo ngaho mu kaminuza atandukanye ejo ijwi rya Amerika niryongera kudodora aho kuri campus barizamwo uzotwitabe nk'uko wabigitse
namwe murakoze cyane kuba mwaduhaye aka kanya
ego bifuriza amahirwe mu vyigwa byose murimo abanyeshuri bari muri ivyo bigo byose wakoze Reverien Bizindavi Ninonga hariro duce dusoze rakino kiganiro muri sanga cuno munsi twibutsa yuko twashimye kubana n'abayobora yo kaminuza y'u Burundi ariko ntitwashobora kubaronka n'ivyakunda ko tubaronka nabo tuzobarondera twumve ico bavuga kwibazo bitandukanye byacu muri kino kiganiro kuri micro yari Diana nini nahazwe yakoze na Diataha nabo bari kumwe muhinga bw'ivyuma tubike banuye tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose mubandanye kumviza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri komora twumva dusamirana namwe. Thank you.